gahimbare
Arbeli ndwayo ni wari muhinga bw'ivyuma makuru twashikiza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru dukurikira mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aranegura itunganywa ry'ubugo bw'amashirahamwe leta ifisemwo imitahe muravyumva mwidonido ryano makuru na ibitenge birenga amajana 600 nivyo byaraye bifatiwa hitwa Mparambo muri komine Rugombo komisera Jejigi Police mu ntara cy'Ibitoke asaba kudoma kuri toko wese akora urudandazwa rwa magendo n'abanyagihugu bo muri cyake uwinterekwa zone Gihosha batewe n'amadimvura basaba leta kubafasha gusibura aho nonekaye mu gihe bavuga ko atabuhinga babifisemwo twafitiye na bucana yandi bidukigije idonido ni mukanya sangwe kazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasekwa ikaze murano makuru duhera mu bijanye n'intwari bereye mukuru w'igihugu aranegura itunganywa ry'uburyo bw'amashirahamwe leta ifise mw'imitahe mu kiganiro y'abanyagihugu kuri uyu wa kane Petero Nkurunziza avuga ko byibonekeje ko bamwe mu barongoye amashirahamwe banyuruza ubutunzi bw'igihugu akagabisha nk'akarero amashirahamwe leta ifise mw'imitahe ariko adatanga ifaranga na rimwe mu kigega cya leta akamenyesha ko baduhanwa tumukurikire
ejo bundi twagiye kwikanga dusanga abantu bari mashiramu ya leta cyangwa leta bisomwe mita usanga bize leta mu bindi mu bisanzu ari amafaranga ya leta leta ritwe bwa bene gihugu tuyashize mu ishira hamwe kugira ngo yungukire abene gihugu twasanze ari amashira hamwe amaze nka myaka 5 10 bakora umwaka bakunguka mugira ko kunguka katiza kuja mu kigega cya leta n'umenye bagacanye ugasanga cabicara conseil d'administration uno munsi bacagabura amafaranga ati jewe uno munsi yari ku miliyoni 3 ageze kuri 6 waza kwaza umushikiranganje byagenze gute teta byunzi kuko bigize iki bigize utumana cyo dushaka itegeko gerekana ukuntu ba conseil d'administration azokora kuri iryo bintu tubihagarike kuko bageze kure hano twanafashe jo bundi yari yitekereye amafaranga miliyoni 40 muri gute muhinduye cyo tuba tuyagarukana kano kanya nyene acha arayagukana byihuta ibi rero turi mu bijana n'amashirahamwe leta yose mu bitahe cyangwa leta barageze ngaho barakora ibintu ugasanga n'ishirahamwe rimwe na rimwe ryakoze rikagira cyo no bita bira negative iyo bira negative gaca bahindukira basha biyongera umwaka uheze ukwezi kwa 13 nibungutse mugabe riyongeye bakuba bicishije muri conseil d'administration ugasanga amanama yari atekereje gukora muri conseil d'administration ugasanga nimba bari gukora inama imwe mu mezi 3 bashe bakora inama 3 mu mezi 3 kandi bashe biha amafaranga je tout de présence ugasanga rero kigega kigenda gitembagara abo niyo banze bitonde kuko nuko turabavyeyi tubanza kubashira mu kaneka tukabaza neza twitonze kuko bakoze bidakogwa ngakunda kwizi turimwe ama conseil d'administration hari hose bamenye neza yuko ibintu byahindutse kandi ukayusanga ko barahari amafaranga twaronse naye tuyagabure gute ugasanga ishiramo yinjiza amafaranga ikaronga amafaranga menshi cy'ibita bira positif imyaka 5 iraheze atari ufaranga namwe bajanye mu kiba cha leta imyita dividend bayajanye cyo ni kibazo twikuru turibaza
muri ico kiganiro kandi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko amafaranga y'amarundi yababa imiliyari 2 n'imiliyoni 2 z'amadolari y'Amerika yagarujwe mu gihe imanza zigera ku 400 ziri muri sentare zijanye n'ibiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta harimwo igihumbi zacitse mu myaka 10 irangiye n'ubunyene n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza tumukurikire
mujye kuraba ibyo tumaze gushikako uno munsi ibiharo zenda bisenga nibyo natumye tuva kuri ya 48% kwijana twari dukoresha muri leta tugatuweze kuri 99% ejo ni gipimo kigaragaza neza ejo bundi twasanze 2014 abatanga ikori mu Burundi ntibarengiwe 1900 twari tugize umunsi mukuru watanga kori tuze ku 1997 bari bari hehe abatanga ikori muri Obel 2014 bari 1900 gusa ndende mugabo no munsi 2019 tugeze ku bandi 1997 hari abatabikora kubera yuko babapfumbatisha hari nabikora batabizi mugabo no munsi rero tugeze aho tubona ko umwimbu ari mwiza cyane inyifato no munsi turabona inyifato nziza cyane mu bakozi bamwe bamwe abakozi bamwe bamwe bagatera ibyatsi abantu bagomba gusahura ubutunzi bw'igihugu ibyo tumaze kugarura akarorero twaragaruje amafaranga yageragende uno munsi ashika miliyari 6 zirenga hafi ndu kubera ingingo hamwe n'amadolari miliyoni 2 ari n'amafaranga twagaruje yaragiye imanza ku bantu batubahirije uno munsi dufite mu masentare imanza yashinzwe dushuka 400 z'abantu bigize bugabo bwigaba ntibumve hari zimaze gucika dushika 1000 n'izitaracika rero
mugisata cha politike mkuru inama ngengu zamateka bugako yideko umaka uyumbi na mirongi bili adobisanya na barongo ya makomine bazo sangibi nubi mede ne dugere na jeningene vijari vijifashe umaka uyumbi na chumi na gatanu ibyo byavugiye gitega kuri uyu wa kane mu nama yagiranye n'abamuramatari bose abastaneri n'abakozi b'inama nkenguzamateka mu gusozera ingendo yakoze mu makomine yose Javier Ndikuriyo akavuga ko abatowe bafise uruhara rukomeye mu gutimbataza amahoro n'umutekano na y'uburamatari w'intara ya Gitega akavuga ko ingendo zakozwe n'abarongo y'inama nkenguzamateka zabafashije mu bikorwa byabo Arthur Kavago
Mu gusozera ingendo yagize mu makomine yose y'igihugu umukuru w'inama nkenguzamateka yakoranije abarongoye intara zose n'abastanteri bose ku biro byiwe biri ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uwa kane ku mugoroba Reveriano Ndikuriyo akaba yamenyesheje ko umwaka wa 2020 ari mwiza kuko agiye gushikiriza ibintu bimeze neza
umwaka mushasha 2020 umwaka mwiza cyane muzogera mu zero prize niteka nuko umwe wese atumva iteka birimo inguvu birimo babaha aye temwe mungorani je sinzi ko mu byumva mu maboko umuntu nimba winyukanyerera ugacuma hameze neza
Reveriano Ndikuriyo avuga ko uruhara bagize rukomeye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano
uruhara gumwe wese mu gukomeza amahoro n'umutekano cyane cyane abatowe kuko towe uba wemewe na bene igihugu kuko nshobora guserukira abandi watowe utabarukije amajwi kandi kugira ubarusha amajwi naho warose meshi naho besha bakwemera ko umuntu yatowe Rwentangere gira gihugu itekana.
Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yaserukiye abandi ati izo ngendo zatumye hari ibihinduka.
Duhereye ku bijanye n'umutekano twese turabona ko ari ikintu cyahindutse. Turanashima yuko no mu bibano mwakoze byinshi ndetse munanadushyigikira mu kugwanya n'ivyare byarananiranye byatuma mu miryango byononekara hano vuga za nzoga zitemewe n'amategeko.
Izo ngendo umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yazikoze mu makomine yose agize igihugu aho ikomine yose yagendewe inshuro zibiri. Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro.
Isaha zitandatu zirenga ku minota 34 n'amakuru twateguye arabandanya mu bijanye n'imibano urongoye Zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura asaba ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta gufashira mu bikorwa byo gusubiza mu nzira amazi y'umugezi Nyakivumba Antoine Rumenyetso asigura ko bamaze kwitura inzego zitandukanye ariko n'ibikorwa byari byakozwe atacu byahinduye akaba yabivuze inyuma yaho abanyagihugu begereye uyo mugezi bavuge ko amazi y'uwo mugezi yabateye abononera ibitari bike tumukurikire
barakoranije kwa rusangi turikora no kuri meri ya Bujumbura iraduha amabeni tumara iminsi ingana itatu duseha turazibura aho twoshikiriye iyo biza yazivye imvura itakwasubira haruzura ubundi bwigoro twakoze twaratumye ko za kurwaruje nko zamazafashije nabo nyine basanze ari uburyo burengeye mu bikorwa bakora ko bisaba ubuhinga
kuganyo niki gicokorwa kugira ngo iki kibazo gitorege umuti
chokogwa kirahari hari machine yo ziburura byihuta gusumba amaboko y'abantu hanyuma abinjira indani bakabana kwinjira indani bakoresha iminwe mugo habanje imashini ibanze gakura ya musenyi kerekana inzira y'amazi kindi cyo kokwa gikurikira no kubafatanije n'ubuyobozi rw'amabarabara bo heva bakagura uko haraga naho haza amazi menshi dereyo byosaba gukorana nabo kubera ari barabara umuntu aca yasatuba bigasaba n'ibikoresho byo kugira ngo bace barikora
icyo kibazo nyene mu amara gishikirije aba bakurira kugira ngo murabe ko cotori gumuti
twaragishikirije muri adre yego kinga ibiza ya plateforme provinciale ariho haho protection civile yaje n'inzu za kuba ruje barabishikirije ubuyobozi bw'isagara umva ko bwaduhaye namabeye nafasha ariko uburyo bukora burarenze ubwo dufise ariko rero nubwo biruko turiko turabandanya dutera kamo bashira hamwe abishoboye ubuyobozi bw'amabarabara kugira ngo bakinge ibara ritaragwa
Abanyagihugu batewe n'amazi muri komine muri quartier w'interekwa ni muri zone Gihosha bariko bagerageza gusibura aho nonekaye bakavuga ko ariko ari gikogwa kitoroshe kuko atabuhinga bafise kubijanye no gucima ifurege bagasaba leta kubafasha muri ico gikogwa kuko ngo ari gikogwa kitoroshe ndabibutse ko imiryango igera ku 238 aribo begeranije kwishure shingiro yoku intere kwa bahuye nibyo byago n'inkuru ya mgenzi wacu honela mucho
uvuye ku barabara rikuru nimero imwe winjira mu barabara ryivu rigushikana ari uruzi cari ari naho abanyagihugu batewe n'amazi muri quartier w'intere kwa zone Gihosha wakigwa n'ivyondo ahandi n'amabuye manini manini ushitse aha amazu yatewe n'amazi abanyagihugu bari kwarasibura imiferege abandi boza amazu Alphonse nyowe munsi umwe mu bashikiwe n'ivyo byago akavuga ko ari gikorwa kitoroshe
kurabona abantu bakabantu benshi bari ngaho nakora nabana na hari hari yuma n'abari hari akibarabara bose n'abari ko baramfasha gupakura ibyondo gusibura imifurege gramaze n'ubari agarisoze n'ubasa ntabitembe gora ni ngora ibyondo ko n'ubusa dafite ufuge tubimanura tubikura mu nzu bintu tukabikura hajya aho byaje bigigira tubishira ku ruhande
wagereye imbere gato naho nyene tuhasanze abanyagihugu bariko barasibura Jacqueline Nshimirimana cyo kimwe ndabashinze Honoré bagasaba leta kubagarukira ko nyuma y'imisi rengine ibyo bibaye
we ico no saba uko uboneka ifashanyo kubafasha kugira ngo barinko kuno bokura amazi mu nzu nk'uburabona ngaha mu nzu hari nkingi zabumukeye mu nzu aba tarose ikintu cingufu kibiterura nk'ibi ubona ko ari bibambazi birebire nishobora kuva ngaha nta muntu muto cyangwa nta muntu afite ingufu yo turikintu ngayikure ngaha agisohore hanze
twasaba umubyeyi w'abarundi ko yo turungikira imashini ikagira icyo dukore kaducira umuhora uruzi rugasubira nk'uko rwari rumeze nk'ubu iyo twumvise imvura ikubyeho urumva tuva ngaha twiruka
abanyagihugu bakavuga ko afite ubwoba ngo kuko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa amazi agasubira kubatera bakavuga kandi ko acibonekeza amaraso munsi bihomoka aho basaba ababijejwe kuza kuraba katabandi bantu bari munsi y'ivyo bihomoka
Onera mucho urakenuye na mubijanye n'ubudandaji bitenge birenga amajana 6 nibyo byarayifatiwe ahitwa Marambo ni muri komine Rugombo bikaba byafashwe n'abapolisi komisari muri komisariya ya Cibitoki komisari Jedre igipolisi muri yo ntara agasaba abanyagihugu n'abatware ko bafasha mu kudoma kuri toke wese akora urudandazwa rwa magendo n'inkuru ya Alexi Ndayiragije
Ivyo bitenge ukore 611 byafashwe kuri wa kane ahitwa Marambo ya mbere muri komine Rugombo. Komisari Jaji Kipolisi mu ntara Cibitoki Ndorera Bonfort amenyesha ko bifatanywe barabakozi bari ko barabitekera mu bitenga barengeje ko itomati yaho rero ngo byari kurizwa imiduga bisogwe ibujumbura nk'uko zoba ari itomati gusa. Keretse ibyo byafashwe Komisari Ndorera aho yemeza ko mu makomine ya Buganda na Rugombo mu kitarenge ndwe sibiri gusa amaze gufatwa n'igipolisi bitenge birenge 1000 uwarongoye igipolisi mu ntara Cibitoke amenyesha ko ivyo bitenge baca bishikiriza ikigobeye komisari je igipolisi mu ntara Cibitoke asabanya gihugu kanwa jeje intwaro ko bogira umugenzo wo gushengeza abo badandaze vya magendo kuko ngo baba ariko barahombya leta aho rero abantu babiri bariko baratekera ivyo bitenge mu bitenga bakaba bafashwe kumvoza amatohoza mu Cibitoke Okay, Alex Ndayiragije, Radio Isanganiro.
Uraca ugacana yandi mu bidukikije.
Leta ifise uruhara runini mu gihimiriza no kwereka abarimyi ingene bohangana n'isirimwe mu ruradi ibyo bisigurwa n'umuyobozi Jedre ugusubiza isindi mwaka novera mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko anatera kamo abarimyi ubwabo kwitura abafundi b'indimo kuko ngo leta yabashizeho kugira ngo babafashe idonido muri bucana yandi y'ibidukikije na mugenzi wacu Christella Nizigama
Ubuheruka twarababwiye ko isiri mu mururazi umurimyi ashobora kuyisubiza akanovera akoresheje ifumbire y'ikizungu ariko ntayishira mu isi igaragara abanza gushiramo amase y'ikirundi. Prosper Dodico umuyobozi ajeje gusubiza isindi mwa akanovera mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko leta ifise uruhara runini mu guhimiriza no kwigisha abarimyi uburyo bwiza bwo kugwanya uyo mururazi.
Abofasha ubwa mbere ni leta yoyo sanzwe ifasha kubera yarabitanguye kuva imyaka aho yagabanije igiciro ku barimyi gushika naho irihira abarimyi ibice birenga 70%. Urumva rero yuko leta yagiza kigoro
n'umurimyi arafise uruhara rukomeye mu gusubiza isindimwa akanovera na cane cane mu kugwanya inkukura.
Abarimyi bafise uruhara rukomeye mu gukurikiza impanuro bahawe n'abagoronome bwa mbere gukingira isindimwa inkukura bwa kabiri gusubiza ivyunyunyu yakuye mu ivu azitse bijya byose bisigarira by'umwimbugo.
N'abafundi b'indimo ntibosigara inyuma mu kwereka abarimyi ingene bavanga ifumbire ku rugezo rukwiye.
Njangaruka rero ku bagoronome nabo barafise uruhara nago nibateza kuba hafi y'abarimyi kugira ngo babahane babwire ati aho ufise urugero rw'umururazi wo rumenya gutya umaze kumenya urugero rw'umururazi woshiramwo ishwagararinga no ku. Murumva rero yuko umwe wese ahari arafise uruhara yokora kugira ngo agwanye uwo mururazi.
Prosper Dodico amenyesha ko ata mufundi w'indimo arekuriwe kwaka amafaranga umurimyi mu gihe aje kumwitura ariko leta yabashizeho kugira bafasha abarimyi.
Ari umugambi wa leta ujejwe kwegereza ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna uwo nawe uregereza ifumbire n'ishwagara abarimyi gushika mu mazone yose y'igihugu. Ni ukuvuga yuko umurimyi wese yarishe igihande ciwe uwo araronka ifumbire n'ishwagara uko yabisabye. Ubu abakozi bushanje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi burafise abantu baguserukira gushika ku mitumba. Abarimyi rero barafise abantu bo kwitura. Byumvikane yuko umurimyi yarakwiye kumenya iyo nkuru akamenya ati hariho umuntu nzokwitura. Kandi turabuza yuko umuntu ari mu mitura inda kumaka amafaranga. Muri icyo gihe rero tubasaba ahubwo kubamenyereza yuko babakoresha kuko twabashize kugira ngo bafashe abarimyi mu gihe naho bari bubagora boheza bakabishikiriza nk'umujeje w'uburimyi mu komine hari umugoronome abahari.
Prosper Dodico umuyobozi rero usubiza akanovera isindimwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ahamagarira abarimyi kuja mu mashirahamwe kuko ariho baronkera inyigisho zikwiye kugira bahangane n'uyo mururazi w'isi kanatsinda ngo nta kubanya wirebanga mu muryango.
Kitera nizigama n'umutumire wa urakenuye akabino gatsodere ano makuru ariko ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru zari ziyagize. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aranegura itunganywa ry'uburyo bw'amashirahamwe leta ifisemwo imitahe mu kiganiro abanyagihugu kuri uyu wa kane. Mukuru w'igihugu yamenyesheje ko bamwe mu barongoye amashirahamwe banyuruza ubutunzi bw'igihugu n'ibitenge birenga 600 nibyo byarawe bifatiwe ahitwa Mparambo ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Komisera Jejwe igipolisi muri iyo ntara akaba yasabye kudoma kuri utoke kuri uwo wese akora urudandazwa rw'amagendo n'abanyagihugu bo muri kyatye w'interekwa n'imizone Gihosha batewe n'amazi y'imvura basaba leta kubafasha mu gusibura ahanonekaye kuko ngo atabuhinga babifisemwo. Reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yatedabiri shimire Francine do kubwayo yarayihagarariye shimire kandi Albert Ndwayo yarimwe bw'ibyuma mugira umutaga mwiza.
Lidi Gahimbare.